Ini Radio Isu di Amerika. Isu di Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwiriweneza nshuti muduteza amatwi kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza na makuru
nk'abakoze byo biradutunguye cyane kuko ntago twari twiteze ko twatsindwa. Twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuzakona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi.
Ubona umwe mu bamenyesha makuru bahoze bakorera i Radio Amazing Grace mu Rwanda inyuma ya kosentare inkuru ya Nyarugenge itangarije ku iyo radio itsinzwe mu rubanza yari yarezemwo urwego rw'igihugu rw'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura. Turavuga no ku gikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi ziri mu Rwanda zishaka kuja mu mahanga ku cibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe Abahutu mu mwaka w'1972 mu Burundi cyari giherutse kubakwa ku mutumba wa Nyambeho komine Gitega intara ya Gitega caraye kibomowe hamwe no kukamba katewe kukongera ikiringo c'umugwi severe mu Burundi. Yamara tutangure kunsha make yamakuru yo hijya no hino tugira tubashikiriza mukanya abantu gareka 50 numwe muri Kenya abaguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu karere kitwa Keriko mu kari mu burengero bw'igihugu mu gatondo kuno munsi kwa gatatu.
Naho muri Ethiopia bamwe mu basirikare bari bagiye gukora imyigaragambyo yo gusaba umushahara utubutse.
Abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi ba Al-Shabab umwe muri abo bantu afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Aya makuru nayo tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu. Ido nizo ry'amakuru yo hijya no hino tubafitiye. Abantu bagera kuri 51 muri Kenya baguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu karere kitwa Keriko kari mu burengero bw'igihugu mu gatondo kuno munsi wa gatatu. Joseph Boynet umukuru w'igipolisi cya Kenya yabwiye ibinyamakuru bikorera muri ico gihugu ku iyo modoka yariko iva ku mugwa mukuru Nairobi igiye ahitwa Kakamega ni ku birometero 300 vuye Nairobi. Ishyirahamwe mpuzamakungu rije rero gutabara imbabare Croix Rouge ryavuze ko igisenge cy'iyo modoka cyose cyasenyutse. Icyateye iryo sanganya gushika ubu ntikiramenyekana. Bivugwa ko iyo modoka yunguruza abantu yoba yaritwaye abo bagera kuri 52 abategetsi ba Kenya bemeza ko abantu bagera ku 3000 aribo bahitanwa n'amasanganya y'imodoka ku mwaka utashe. Ni mu gihe ishami rya ONU ry'itahamagara y'abantu OMS ryo ritangaza ko abahitanwa n'amasanganya muri Kenya ku mwaka bagera ku 12,000.
Muri Ethiopia Ministri w'intebe Abiy Ahmed yakiriye abasirikari bari baje gukora imyigaragambyo bakorera nk'uko televiziyo ya leta yabitangaje basabaga kongererwa umushahara. Televiziyo yavuze ko ministri w'intebe n'abasirikari bagiranye amasezerano ariko ntiyasobanuye ayariyo. Abasirikare kandi ngo basabaga ministri w'intebe no kuvugurura inzego z'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu n'uburyo boherezwa mu butumwa bw'akazi. Televiziyo ya Ethiopia ntiyerekanye amashusho y'abasirikare bajya ku biro bya ministri w'intebe. Ahubwo abaturage ba Addis Abeba batangaje ko internet yari yahagaze nk'amasaha 3 nyuma ya saa 6. Televiziyo yabisobanuye ivuga ko internet yahagaritswe mu rwego rwo gukumira amakuru y'ibinyoma ashobora gukwirakwizwa ku mbuga nkoranabumenyi nkoranyambaga mubabarire. Akimara kugera ku butegetsi mu kwezi kwa kane gushize mu byo Abiy yashyize kuri gahunda ya vuba harimo kuvugurura inzego z'umutekano.
Hafi yaho muri Somalia abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi bo mugwi Al-Shabab umwe muri abo bantu afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza yagirijwe ko yariko asumira urusaku inzego zijejwe iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza na Somalia sentare y'umurwi Al-Shabab mu gisagara cya Jilib yari ategetse ivyaha kuri abo bantu ku munsi wa kabiri. Mu nyuma yaho abo bantu batanu bishwe barasiwe mu kibanza citiriwe Aden Hashi Airow yari umwe mu bategetsi bakomeye ba Al-Shabab yishwe mu gitero cya misile cya Amerika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2008. No munsi wa gatatu mugwi Al-Shabab watangaje ko umwe mu bishwe yitwa Mohamed Ahmed Mohamed afise imyaka 32 afise ubwenegihugu bw'Umwongereza. Abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bavuga ko yavuye mu gisagara cya Londres aja muri Somalia kwifatanya n'abagwanyi b'uwo mugwi. Umugwi Al-Shabab wa muhagaritse mu mpera z'umwaka w'2015 wamwagirije gusumira urusaku inzego zijeje iperereza z'ubwongereza abagwanyi babiri bavuye mu murwi Al-Shabab babwiye ijwi rya Amerika Service y'igisomali ko abagwanyi b'uwo mugwi bafashe Mohamed Ahmed Mohamed bunyamaswa inyuma yuko bamuhagaritse abandi bantu batatu bishwe barashwe bagirijwe ko basumira urusaku Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ugira gatanu yagirijwe ko asumira urusaku inzego zijeje umutekano za Somalia. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC tukiri muri Afrika. Umuryango w'ibihugu bya Afrika wasavye uno munsi kwa gatatu impande zose za politike mu gihugu cya Cameroon kwihangana. Ivyo ni nyuma yuko Maurice Kamto, umukandidata avuga rumwe na leta, atangaje ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Imbere yuko ivyavuye amatora bitangazwa cyese, Maurice Kamto, umugambwe utavuga rumwe na leta, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, muncamake MRC, atangaza ko ari we yatsinze amatora yo ku munsi w'Imana urangiye. Ivyo Kamto yaritangaje umunsi umwe inyuma y'uko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Cameroon. Amatora yaranzwe n'uruhagarara mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza hamwe n'igitegeko kiri hasi cy'abitavye amatora. Mu gihe cyuka kibi ku vyerekeye amatora yo ku munsi w'Imana urangiye, gitera ciyongera umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu vya Afrika, Musa Faki Mahamat, yasavye impande zose kwirinda gutuma ibintu vyonyuka kurushiriza. Atangaza ko bariko bakurikiranira hafi kugena ibintu vyifashe muri Cameroon. Avuga ko adashima kugena amatora yagenze, abadashima kugena amatora yagenze bategerezwa kubikisha mu nzego zemewe n'amategeko zisanzwe zihari. Abategetsi ba leta ya Cameroon bariyamirije ibyatangajwe na Maurice Kamto mu kuvuga ko atagaciro bifise.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kohereza abahanga b'abagenzacyaha b'ikigo FBI muri anketi ku izimira ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi ni Vice President Mike Pompeo, mubabarire Mike Pence, wabitangaje. Ariko ntiyasobanuye niba Turikiya cyangwa Arabia Saudite barabisabye. Hashize icyumweru Jamal Khashoggi ukomoka muri Arabia Saudite azimiriye muri konsula ya Arabia Saudite mu mujyi wa Istanbul muri Turikiya. Abategetsi ba Turikiya bavuga ko ashobora kuba yarahiciwe, ariko Arabia Saudite irabihakana. Naho ubundi nk'uko President Recep Tayyip Erdogan abivuga, Arabia Saudite igomba gutanga ibimenyetso ko Khashoggi yasohotse koko ari muzima.
Tugaruke muri Afrika, abasirikare 8 b'igihugu cya Chad bapfuye mu gitero cy'umugwi Boko Haram mu karere k'ikiyaga Chad uno munsi kwa gatatu. Abagwanyi 48 bishwe iki gisirikare cyishura kuri icyo gitero. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu. Yamenyesheje ko abagira iterabwoba b'umugwi Boko Haram bateye ibirindiro by'inteko za leta hitwa Kaiga Kinji mu masaha ya kare yo mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu. Avuga ko icyo gitero cyakomerekeje abandi basirikare ba leta 11 cyatujijwe. Ibitero by'abagwanyi b'umugwi Boko Haram byarasinzikaje akarere k'ikiyaga Chad kuva uwo mugwi ufashe ibigwanisho mu mugambi wo kugwanya leta ya Nigeria mu mwaka w'2009. Ubwicanyi bw'umugwi Boko Haram bwahitanye abantu 27,000, abantu bagera ku miliyoni 2 baravuye mu zabo. Ibihugu bya Chad, Cameroon na Niger byaragiye hamwe n'igihugu cya Nigeria mu kwigoroba ku kuzimanganya umugwi Boko Haram. Nyamara mu bihe vya vuba abagwanyi ba Boko Haram barongereje ibitero muri Chad. Igisirikare cya Nigeria giherutse kongereza ibikorwa byacu ku bagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu karere k'ikiyaga Chad, harimo ibitero by'indege za gisirikare kuri abo bagwanyi. Mubandanya gukwirikirana ibiganiro n'amakuru bafite kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Amakuru mu biyaga bigari, tujye mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali rwatangaje ko Radio Amazing Grace itsinzwe mu rubanza rwayo n'urwego rw'igihugu rushinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Asumta Kaboyi yakurikiye isomwa ry'urubanza.
Byari byitezwe ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutangaza kuri uyu wa gatatu umwanzuro w'ibyavuye mu rubanza radizwi ku izina ry'ubuntu butangaje mu Kinyarwanda yarezemo RURA. mugihe cya saa munani umuyobozi w'i radio Pastor Greg Shoff ari kumwe n'abana be ndetse n'abakozi bahoze bakorera iyi radio bagize ku rukiko maze babwirwa ko urubanza rwa raye rusomwe. Ni ibintu byabatangaje kuko bari babwiye ko urubanza rusomwa kuri uyu wa gatatu itariki ya cumi z'ukwezi, maze batungurwa n'iryo hinduka kandi batamenyeshejwe. Umwanditsi w'urukiko yabasomeye muri make umwanzuro wafashwe, ababwira ko urubanza radio ubuntu butangaje yari yarezemo rura ko yayifunze mu buryo bunyuranije n'amategeko, ndetse ku iradiyo ye yanareze n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ko ari rwo rwatumye ruri yifunga. Umwanditsi w'urukiko abwira Pastor Greg kwiza imanza zombi bazitsinzwe, ko ahubwo agomba no guharura indishyi z'akababaro zingana n'amafaranga 500,000 y'uko yayishoye mu manza. Nta minota itanu yo gusobanurirwa iki cyemezo byamaze, maze Pastor Greg ahita asohoka mu ijwi ririmo umujinya mwinshi. Yabwira ijwi rya Amerika ko ari icyemezo gishingiye kuri politiki.
This is a very political decision that has taken place. Very, very political. Obviously,
aragira ati, icyo mvuga hano iki ni icyemezo cya politiki gifashwe, ni icya politiki, ni icya politiki. Biragaragara ko hejuru hari abantu bakomeye badashaka ko radio yongera kumvikana. Niba mushaka imirwano ya politiki, ndabazanira iyo mirwano ya politiki. Iki cyemezo nticyatunguye nyiri radio gusa, kuko n'abanyamakuru bahoze bakorera radio ubuntu butangaje bari benshi mu rukiko, ndetse ntibatinye kugaragaza ko umwanzuro batangarijwe atari wo bari biteze.
Nk'abakozi byo biradutunguye cyane, kuko ntabwo twari twiteze ko twatsindwa. Twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuzakubona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi. Tumaze igihe kinini cyane ubwo guhera mu kwezi kwa kabiri twicaye, kugeza ubu ngubu urumva nta meze hafi umunani. Uyu munsi icyizere gisa n'ikigiye.
Nimba hari akazi wari ufite ukaba wari ufite ibyo ukora bakabifunga, kuko nigeze kuri radio ntabwo ari twenyine, hari abantu benshi yari ifite akamaro bayikoreragaho. Nk'ubu ngubu hari n'abantu bari barishyuye, twaba tujyanye amasezerano nabo bari barishyuye amafaranga menshi. Dusa nk'abatunguwe nko kuko urebye dukurikije uko urukiko rwagenze n'uko urubanza rwari rwagenze, twavuye dufite icyizere. Ariko nyine urumva nawe byanze bikoze biradutunguye.
Intandaro y'iki kibazo yaturutse mu kiganiro cyahise kuri iyi radio ubuntu butangaje mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ikiganiro cyatanzwe n'umuvugabutumwa Nikora Niyibikora. Ikiganiro cyavugaga ko abagore ari indaya, abita bicanyi n'abagizi ba nabi, avuga ko ari abantu ibibi byose ku isi biturukaho. Inzego zitandukanye z'abagore zahise zishyira ikirego urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC basaba kurenganurwa, kuko bavugaga ko basebejwe. Asumta Kaboye, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume i Kigali, aho leta yatangiye guha urwandiko rw'inzira rushya impunzi zishaka kujya mu mahanga no kugaruka mu gihugu. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa araduye inkuru.
Urupapuro rw'inzira cyangwa pasiporo rwatanzwe ku mpunzi ziba mu Rwanda zashaka kujya mu mahanga rwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa Abanyarwanda. Ku rw'impunzi naho hariho ibirango by'u Rwanda zigatandukanira ku magambo azanditseho gusa. Kuri pasiporo y'impunzi handitseho amagambo agira ati: urwandiko rw'inzira rw'impunzi, mu gihe ku munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga. Ni urwandiko ruje rusimbura urwahozeho rwahabwaga impunzi kuko urushya rukoranye ikoranabuhanga, kuko urufita kigera ku mipaka ngo imashini ngihita irusoma ikabona imyirondoro ye yose. Ku mpunzi rero zirashimira urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye. Bwana Patrice Ntadohura akuriye impunzi ziba mu mijyi.
Ahanini nagomba gukenguka imwe bibiri ku mutima ihengurukira Leta y'u Rwanda iyo yumvise akamu tukaguma tuyitera. Iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri, kandi byose ndasinzira n'impunzi bamwenganije ndazikora. Ariko murantoriye inyishu murampaye ikiro gatonyi, kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotangwa. Ndasabye mwese muri ngaha mu mpuzu ubwatsi mu gukoma amashyi menshi cyane.
Baba bakoze uru rwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda Minisiteri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, nabo barasanga uru rwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur, Minisitiri yita ku bibazo by'impunzi, yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa, ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere.
Tukaba twizera rero ko bizabafasha, ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera, bizabafasha kwiteza imbere. Kuko twebwe icyo tugamije ni kwigira, kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu Rwanda kubutaka bw'u Rwanda twifuza ko akataza mu iterambere ry'igihugu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire urwandiko rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu bibashe kurigeraho.
Bwana Ahmed Babafol ukuriye HCR mu Rwanda nawe akavuga ko urwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho korushya byinshi kuko ngo rwariho haraho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo akure.
The old travel documents that we used to issue are no more recognized.
Aragira ati urwandiko rw'inzira rucyo igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi ku isi ntirwashoboraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu. Rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye n'urugero, ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwujuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu
bakomokamo.
Umwe mu bafasha urwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo. No murundi kazuba mu mujyi wa Kigali ukora ubucuruzi
bizofasha kurangura ko cyase nkora business donc nari bloqué sinashobora gusohoka ku Rwanda kugira ngo nshobore kurangura canke gukora utundi tuntu swa twaramukanye canke biki kame murumva ko procès droit yo gushobora gusohoka.
Bwana Anacletic ari batushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa bizijyanye n'igihe birinda izindi ngaruka zavuka
byakera rero n'impamvu zataje nuyikoresha abari kuri risk kuko ashobora gukoreshwa n'abandi bantu. Inama twabagira rero nuko twifuza ko hatwatangiye kwesha izindi dufite abari bazifite ntabwo zarenzaga imyaka ibiri twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izindi twatangiye gutanga ubungubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose.
Umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu Rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse i Geneve mu Busuwisi. Urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri. Urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi 5. Urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi. Abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe bazi Kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka. Abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo. Ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi 10 ariko ngo hari ibikoresho ku buryo by'iburi inzandiko z'inzira 2020 zakorwa igihe impunzi zazisaba. Ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu burabarura basaga 400,000 bamaze gufata ikarita ndangampunzi. Kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarura impunzi zisaga 150,000 bari ku butaka bwarwo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakumva ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi ikibutso cy'ihonyabwoko cyakorewe Abahutu mu mwaka w'1972 cyari giherutse kubakwa ku mutumba wa Nyambeho komine Giheta intara ya Gitega cyari gikibomowe. Abanyagihugu bakuru uwo mutumba wa Nyambeho bemeza ko icyo kibutso cyabomowe n'abantu bari bahagarikiwe na uramatari w'intara ya Gitega. Inkuru imenyesha makuru wacu Fidele Antoine Sabimana.
Nkuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho hari kuri uno wa kabiri ku mwingamo, aho babona abantu bagarikiwe na Venance Imanirambona buramatari wa Gitega bariko babomora ico cibutso co kwibuka Abahutu bagandaguwe mu mwaka w'1972. Abo banyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoresheje icuma gikata ivyuma bita meleze. N'icibutso cari cubatswe ku ciyumviro ca bamwe mu Bahutu bavuga ko ari abacikacumu mu mwaka w'1972 baserukiwe na Nkinamira Deogracias mwiket inimero 531 akaburungu ubusa 6 akarango gakitse 336 akarango gakitse 2018 byo kuwa 2028 ukwezi kw'icenda. Buramatari wa Gitega Venance Imanirambona yari yandikiye Nkinamira Deogracias amuha iminsi itarenga 8 akaba yabomoye ico cibutso. muri iryo kete Venus Imana irambona yari yamenyesheje nyinamira ko ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gisintumbero yo konana mu bantu mwizo hasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga ko iserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri umugwi umwe userukirwa na Francisco Xavier Nsabimana wundi mugwi ugaserukirwa na Ntahamira Deogracias bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri umugwi wa Ntahamira niwo wari uherutse kubaka icibutso ku Nyambeho ni mu gihe wundi mugwi userukirwa na Francisco Xavier Nsabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga zine z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na Ntahamira abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho baratangazwa no kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Nyambeho aharaye hasambuwe icibutso
aha ku by'ukuri akenewe ikiruko bakajya inama akajya icibutso kimwe gusa akaba ari cyo cyose bahurirako nakunyaranira abantu bapfuye bobo bishakiye inyungu zabo nibaje hamwe
cyo nk'abo bagabo ari nk'amwe bose bari ngaha icyo nobahanura nobabwira nti nimwumvikane mugira icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese areke kuza aragira ibyiwe ubundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye zisaba kigaruka aho naho babigwanira ko umwe agira ibyiwe ubundi byiwe je nibaza ko hari inyungu boba babona babikuramo
bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibonaho kuzura kabuzi
twebwe nta nyungu n'imwe tubikuramo twehubwo no kutuzurira kabuzi kuko nk'ibintu twibagiye bakaca baguma baza kubizura ubu urumva n'abana bakiri bato bato batari babiti bataca bakura babiti aho kugwanira twebwe tugikomeye bagwanira bapfuye aho kugwanira twebwe tukiriho tugihemba urabona bagwanira bapfuye abapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi nta n'umwe atabizi mbwaje simbona igituma bagwanira aba bantu bapfuye nibagira icyibutso kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwe agiye aragira icyiwe ubundi cyiwe bazohava basanga basubiye kwatsa umucabo
mu mugwi w'ibihugu ujeje kumenya ukuri no kurekuranira Severe nabo nyene bavuga ko icyo gikorwa cyo kubaka ivyibutso ari umurimo wa Severe musenyeri Yohani Ludoviko Nahimana arongoye umugwi Severe
mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva ikirikira beraho turacari ku kivi nk'ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse mirongo icyenda na gatatu naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barabe ko atari ubwoko bumwe se abatutsi bonyene bapfuye
no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi Severe ugakora Duwarudo Nduwimana n'umuhuza w'abarundi
nyimba nibuka neza amateka agenga Severe haravugwa ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe
impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bose nta kinini bashimye kuvuga ku ibomogwa ry'icibutso cyo ku Nyambeho mu gihe ta mu ntara Gitega hagati mu Burundi Fidèle Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Fidèle d'Antoine kuri iyo nkuru mu Burundi kandi ni amashinga amateka na nkenguza amateka byasavye leta y'u Burundi kongera ikiringo mu gwi Severe ujejwe kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi no kubureka ugatohoza ku mabi yabaye imbere y'uko Burundi bwikukira ibyo zashikijwe mu gihe uyo murwi waramutse ushikiriza icegeranyo c'ivyo waranguye ibindi kuri iyo nkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana
umugwi w'amahoro mu nama nshingamateka w'ibibazo vya politike waciye irya nini icegeranyo c'umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi co kuva mu biri 2014 gushika mu kwezi kw'icenda 2018 wemeje ko uyo mugwi wakoze ibikorwa vy'ibanze gusa n'ibifasha kugira akogwa ibikorwa bikomeye nk'uko vyashikirijwe na Gerase Daniel Ndabirabe arongoye iyo mugwi yavuze ko atawoshoka yemeza ko ivyo abagize co bashikiriza Severe bashikirije ari ukuri mu gihe yatabaye kuvuguruzanya kindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusange hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ivyo binogo vyabereyeho
umunsi mubuze muti araho mwatoye fos commune kuri ivyo bisigarira mwebwe murashobora kutubwira muti ni bisigarira vyo mu mirongo indwi na kabiri hanyuma abandi nabo bagaca bavuga bati oya nivyo mu mirongo icenda na gatatu none muri abo babiri ninde afise ukuri mwebwe mucha muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga urya nawe yavuza toya nibyo muno wishana na gatatu nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga rero nuko uvuga yuko mucha muja mu magirabi bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa na yaryari
umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera kuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakogwa ari naco gituma uyo mugwe wasabye kongegwa ikiringo cy'imyaka 3 kugira urangize igikogwa Clotilde Niragira avuga ko uyo mugwe wagize ikibazo c'ubujyo
dufise kadre bane boje n'umu mugwi ngaho ibujumbura gusa ivyo rero byaratugoye iyo turonka umugwi twari gushiraho abakadre benshi kandi turavye ubuhinga bafite butandukanye kugira ngo badufashe uburyo byaratugoye cyane muribuka neza yuko muri ibwirizwa harimo ko twategeza gushyiraho abakadire nyine n'abakozi mu ntara zose z'igihugu batatu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu ariko ivyo byose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo
ikindi kibazo cyagarutse ko n'ikiringo uyo mugwe wawe gukorera ko amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyo mugwe utohoza kuva Burundi bwikukira ni ukuvuga mu mwaka w'1962 Pascal Nyabende umukuru w'inama ashinga amateka yunganirwa kuri icyo kibazo na Pascal barandagiye umushikiranganji w'intwari mu gihugu hagati
rushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biza ku ijuru mu 1962 namba na gato birafite iyo byaje biva none aho byaje biva ko iri tegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute ninacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'1962 ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye
mu corona taraza muri Afrika nta mpunzi zariyo abantu bari inguruza hagati mu gihugu bagenda bakagaruka nta mpunzi zariyo iyo yose mubona biriko biraza ni creation mu corona uburo ni ngombwa kuri iryo hangiro kumenya neza uruhara rw'umukoroni kugira ngo akomere dutere indi ntambwe tumaze gutahura yuko umukoroni yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye twabuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwi wabisesanga ukabishyira habona kutwoshinga n'urwo rubanza
nari kubijyanye n'ikiringo uyo mu gutegereza kongegwa mu gihe amategeko awugenga yemeza ko wongegwa umwaka umwe gusa abakenguza amateka n'abashinga amateka basabye ko kongegwa ibiringo bishoboka harabwe ibikorwa bisigaye Reveriano Ndikwiyo arongo inama nkenguza amateka yemeza kwivyo vyofasha kugira Burundi bushike kukuri kunywanisha Abarundi
nisanzwe ibyo bungeye bakavuga bati igihugu kibandanye suba ko abandanye abantu abandanya umugwi barabi bati umwanya wukwira nimba duhaha imyaka ine bashiremo ahantu huguruye yuko dushobora nikongera n'igihe imyaka ine itokwira kuko kumenya ukuri ni byiza n'iyo byose imyaka 30-40 mugabo kuri ukamenyekana neza tukamenya ingendo tuzohinduka ingendo tuzokwirekonsiliya mugabo byanditse neza atari ibintu tuguca hejuru byofasha
kiretse ivy'ikiringo n'umwanya w'ukongerwa amatohoza agatangura kuva ku bihe by'abakoroni mu Burundi gushika aho iryo tegeko rizokwemerezwa ibindi byasabwe n'uko uyo mugwi wobanza ukabangira ibyo gushingura n'iteka ibikigarira by'abantu byatowe mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe wari wamenyesheje kw'icyo gikorwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa 2018 umugwi seve watanguye ibikorwa ku igenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014 ukaba urangije ikiringo cawo mu kwezi kwa 12 2018 Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Mukanya gato turasezerana mu biganiro tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru za igiza makuru twabashikirije abantu bagera kuri 51 muri Kenya baguye mu isanganya ry'imodoka yabereye mu karere kitwa Keriko kari mu burengero bw'igihugu mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu
muri Ethiopia abasirikare bamwe bashatse gukora imyigaragambyo yo gusaba umushahara utubutse ministri w'intebe yabakiriye televiziyo y'igihugu yavuze ko bagiranye amasezerano ariko ntiyasobanuye ayo ariyo
abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi ba Al-Shabab umwe muri abo bantu afite ubwenegihugu bw'Umwongereza yagirizwa ko yariko asumira urusaka inzego zijejwe iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza na Somalia
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kohereza abahanga b'abagenzacyaha b'ikigo FBI muri ankete ku rubanza nako kwizimira ry'umunyamakuru ukomoka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi ni Vice President Mike Pence wabitangaje ariko ntiyasobanuye niba Turikiya cyangwa Arabia Saudite barabisabye
amakuru rero nibiganiro twa twafite kuri isa kuja dijwi d'America niho bigarukiye dushimye engineer Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Frederic Ngondikije kuri mikoma ari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama.